Ibyo bitekerezo byavuye muri usansuma yakozwe ku buryo bwatanzwe n'ikigo cyo gufashanya n'iterambere cy'abaswisi intara abantu bakozwe ko bamatohoza kurusha izindi mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu rwa mukuru wa politiki Gitega intara za Ngozi mu buraruko hamwe no mu Rumonge mu manuko w'uburengero ingo 2,843 nizo zakozwe ko amatohoza ico cegeranyo kivuga ko abarundi 64 n'ibice 5% hafatiwe kuri cyo bagendana indwara zihungabana risanzwe mu gihe 47.5% bafite ihungabana n'imenyetso byaryo rikabije abarundi 6/10 bagendana imenyetso by'ihungabana mu kibano mu gihe 4/10 bagendana ihungabana rifatiye kuri kahise ritavuwe nk'uko cegeranyo kibisigura ayo matohoza kandi agaragaza ko 18.9% by'abarundi nabo bagendana ubwoba bwo kubona ibintu bibi byigeze kubashikira byongera kuba bagatinya guca hari amashusho asusa n'ibintu byababaje canke bibibutsa abo babuze iki cyegeranyo nticyerekana imyaka babangamiwe kurusha abandi bafite mugabo abahinga baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ingero zose z'abarundi usanga zifite abagendana iryo haramuka ijwi rya Amerika rimaze kumenya ibyo bitigiri n'abantu bibasiwe kurusha abandi byabajije umuhinga Alex Nibigira yanonosoye ibyerekeye inyifato no kuvura kahise yatubwiye ko nawe nyene icyo cyegeranyo kizi maze atwiganira imvo nyamukuru zibituma
mu kahise harabaye intambara abantu barabura barangara barahunga baraburi irengero ry'abandi aho bose ntibigeze baronka akanya kugukira rero iyo abantu bahwanye n'ibyo byago abantu baragira ibimenyetso byihamuka hejuru y'ibyo hariho guhemukirwa wanashaka n'akarenganyo hamwe umuntu apfungwa arenganijwe n'ibi biza by'imyuzurire ugasanga umuntu arabuze inzu yafatiye ideni yaruhiye n'ibindi rero by'amabi afatiye mu ngo
uwo muhinga ari muri bake mu Burundi banonoso izerekeye abantu bahura n'ihamuka rifatiye kuri kahise yasigura ko abarundi 4/10 bagendana ico kibazo
abarundi kuri 10 4/10 bashobora kuba bagendana ihamuka no kuvuga bagendana ivurunga na gihamuka itatoro umuti simvuze ko abarundi 4/10 bagwaye mu mutwe oya mvuze ko abarundi 4/10 bagendana uwabare nk'umwabwenge ufatiye kwihamuka cyangwa kwivunga gihamuka itatoro umuti ni byiza yuko abantu bafashwa mu kibano bitararenga urugero kuko hashitse igihe umuntu afata imiti usanga kenshi bizimbye
abaje kwa muganga kubera ico kibazo baguma biyongera nkuko byemezwa na Pierre Claver Ngejimana ajejwe gukurikirana abarwayi mu kigo CNPK cy'igihugu kivura arwaye indwara zo mu mutwe nawe nyene yanonosoye ibijyanye n'inyifato y'abantu avuga afatiye ku bitigiri byo mu 2022 n'2023 akemeza ko hari abatari bake batagana ico kigo akagira ko yunganira mugenzi we ku bindi bituma
twarakiye abantu agwaye bangana 10,191 abantu uvuga ngo abatwituye gusa abari mu ibarabara abatashe ku rongero bajya kuvugwa ishobora kuronka ingene tubavuga ibintu bitera indwara zo mu mutwe n'ibintu byinshi cyane ibihe bidasanzwe igihugu cyacu cyaciyemo ibihe by'intambara ubukene mu miryango hamusanga umubyeyi afise abana 5, 6, 9, 10, 12 abana bariko baricwa n'inzara adashobora kuronka ico abagaburira gufata ibiyayura mutwe mu gwaruka gukumirwa mu muryango ugasanga nta kibanza baroswa kubura ikiganiro mu miryango hagati y'abubakanye hagati y'abana na se wabo hagati y'abana na mama wabo
njye Imana hano imiryango kwitura ibigo bifite ubumenyi mu kuvura indwara zo mu mutwe akemeza ko zikira gusa yemeza ko imiti izinze cyane kugera ubu icyizere kihari n'umugambi wa leta ugushira mu bitaro by'amadistrict imiti n'ibindi byose bishobora gufasha abagendana indwara zo mu mutwe
abamaze gukira barahari benshi cyane nashaka kumenyesha abari kwatwumviza yuko indwara yo mu mutwe d'abord kugira ngo ikire ni uko umuntu afise iyo ndwara d'abord agenda kwa muganga arafashwa akumvirizwa hanyuma agahabwa imiti hanyuma agakira hanyuma gukira ni iki mbega mu ndwara zo mu mutwe gukira no kwemanga yuko ufise iyo ndwara yo mu mutwe hanyuma ukagenda kwa muganga hanyuma ugafata imiti nk'uko abaganga babigusiguriye bavuze babigusiguriye kuronka imiti byoroshye namba kubera imiti dukoresha irazimvye iva mu ikorerwa mu mahanga cyane cyane tuyikura mu gihugu cy'Ububirigi mugabo ngira ngo kubera umugambi wa leta wo kwegereza abene igihugu ubuvuzi bwo mu mutwe bitaro byo mu madistrict nibaza ngira nti iyo miti izoshya iboneka leta rero yari ikwiye gufata mu minwe icyo kibazo abagwayi bo mu mutwe bakaroswa imiti kujya kw'indwara zidakira nk'umugira wa sida
tumwe mu bintu nyamukuru abahinga bize byerekeye inyifato bahanura nk'umuti nuko bagendana yahamuka bo kwemera bagateruka maze aho baherereye bakaronswa muhinga baganiriza mirwi umwe wese akubaka akavuga ibyamushikiye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.